Ikete Pawulo yandikiye abi Filipi. Abi Filipi, ikigabane cya mbere. Pawulo na Timoteyo, abakozi ba Kristo Yesu, turabandikiye abera bose muri Kristo Yesu b'i Filipi.
Hamwe n'abazezwa shengero n'abakozi baryo.
Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibabemo. Nshima Imana yanje, uko ndabibutse kose, kandi uko nsinze kose ndabasengera mwese nezerewe. Kuko mwafatanije nanjye gukwiza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mugashitsa n'ubu, kandi icyo nizigiye ntakekeranya ni uko watanguye igikorwa cyiza muri mwembe azogeraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Nanjye birambereye kubiyumvira ko gutyo mwese, kuko ndabafise mu mutima, kuko mu ngoyi zanje no mu gukiranira ubutumwa bwiza no kubutsimbataza mwese musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanze kwicabo na kimwe ndabagirira igishika mwese mfise imbabazi za Kristo Yesu. Kandi icyo nsengera no kugira ngo urukundo rwanyu rugwire rwongerekane mu bwenge no mu kumenya kose, murobanura ibidahwana, muhore mutagira ubupfunya canke wigwisha gushitsa ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo kugororoka ziheshwa na Yesu Kristo ngo muheshe Imana icyubahiro n'ishimwe. Bavukanye, ndagomba kubumenya yuko ivyambaye ko cane cane vyashize imbere ubutumwa bwiza bituma iminyororo yanje yo kubwa Kristo imenyekana mu basoda bose bahora bacungira irembo ryo kwa Kayisari no mu bandi bose. Kandi abenshi bo mu bavukanyi banje bari mu Mwami wacu baremeshejwe n'iminyororo yanje, barushiriza gutinyuka kuvuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Mugabo bamwe ishari n'ibihari n'ivyo bibatera kuvuga ibya Kristo, abandi babivugishwa babitumwe n'umutima mwiza. Abo babivugishwa n'urukundo, kuko bazi ko nashyiriweho gukiranira ubutumwa bwiza. Babandikiwe n'ibyo bibatera kuvuga ibya Kristo atari uko bivuye ku mutima, biyumvira ko ari ukongera kuntoneka mu ngoyi zanjye. Hari icyo biriko kizima mu buryo bwose, ari mu buryarya ari mu kuri Kristo avugwa, kandi ivyo ndabinezererewe, kandi nzokwama ndabinezererewe, kuko nzi yuko ivyo bizomviramwo agakiza munsengeye kandi mfashijwe na mwemu wa Yesu Kristo. Nk'uko niteze cyane nkizigira yuko atazogira ikintu kimaramaza, ariko ko mu bushizi bw'amakenga bwanje bwose Kristo aheshwe icyubahiro n'umubiri wanje nk'uko bihora biba, nanone ko ariko bizoba naho nuba ndiho canke naho nuba mfuye, kuko kubwanje kubaho ari Kristo kandi gupfa ari inyungu. Ariko nambara kubaho mu mubiri, icyo kizonyamira imbuto z'igikorwa, kandi sinzi icyo mpitamo. Ndazazaniwe muri ibyo bibiri, kuko nifuza gutanga mbane na Kristo, kuko ari cyo kirushirije cyane. Yamara kuguma mu mubiri nicyo cyorushiriza kubagirira ikimaze. Kandi ko nizigiye ibyo, ndazi neza yuko nzogumaho nkabana namwe mwese kugira ngo muje imbere munezererwe kwizera, ngo muzorushirize kunyirata muri Kristo Yesu nsubiye kugaruka iwanyu. Ariko kimwe gusa, ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo nje kubagendera canke ntaje. Numva ivyanyu ko muhagaze mushikanye mufise impemi imwe, muhuje umutima mu kurwanira ukwizera ubutumwa bwiza, ko mudakangwa n'abansi ku kintu na kimwe. Icyo kizobera bikimenyetso cyo guhona, ariko mwebwe icagakiza kandi kivuye ku Mana, kuko icyo mwagabiwe ku bwa Kristo atari kumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa ku bwiwe muri ya ntambara mwambonanye kandi yo munyumvana n'ubu.